Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nawe mukije nchuti bakunzi mwahisemo kumva ibiganiro bya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara kemeshereje mu studio ya 18 na Joy Diane nahazwe.
Kiri mwana tahe ashobora kuva mu muryango nuko aba yabyitsabiye kandi akaba yateguwe kwiye kugira ngo abone yuko ategerezwa kuva mu muryango. Iyo bishitse bagatahakanwa atabyisabiye ashategerezwa kugaruka kuko cya gikomere yari afise aba yakigumanye.
Yunisi Ndayiga Felix aserukira ishiramwe Oyidebe riharanira gateka k'abana mu ntara ya Ngozi atanga zimwe mu mvo zituma abana bariko baravanwa mu mabarabara bashima kuyasubiramwo. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ku Bufaransa buriko burasaba ko inama ya ONU ijeje umutekano ku isi korana vuba kugira ngo yige ikibazo c'ivyagirizwa Libya bijanye n'urudandazwa rw'abimukira abanyafrika mu bikorwa vy'ubuja. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yavuze ko amasanamu ya video yerekanywe na televiziyo y'abanyamerika CNN mu ndwi iheze ari ibintu bibabaje kandi atawo vyihanganira. Mu majambo yiwe yagize ati "Ndugure twa mugina n'ivyaha bihohotera kiremwa muntu ndatwugaye." Macron yavuze ivyo ahejeje kubona n'umukuru arongoye ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika Alpha Conde. Yongerera agira ati "Ndizigiye ko dushobora kurwanya abo bakora urwo rudandaza kandi ibihugu byose bikoreye hamwe na kibuza kwako kagwi katosambuka kandi kagahanwa." Televiziyo y'Abanyamerika CNN yerekanye amasanamu ya video aho abirabure batwagwa kubagura basa nk'abifuza ko babarimira. Umwe yagurishwa amadolari y'Abanyamerika atarenga amajana ane. Ayo masanamu yarakwiragijwe mu makungu ndetse harabana bihereza amabarabara ku migabane itandukanye kugira ngo babyiyamirize. Inama ya ONU ijeje umutekano ishobora gukorana mu ndwi iza kugira ngo bige kuri ico kibazo nk'uko bishikizwa n'umudiplomate w'umufaransa muri ONU. Hagataho igihugu c'u Rwanda cemeye kuzokwakira abipfuza kuva muri ico gihugu ca Libya batewe ubwoba n'urwo rudandazwa bice mu itangazo ryashizwe ahabona ejo na leta y'u Rwanda. Kigali yavuze ko uretse ko yiteguye kubakira ahubwo izo naterera n'uburyo bwo kunguruza abipfuza kuva muri Libya bumva ko ico caha gishobora kubashikira. Papa Francisco umwungere wa Ekleziya Katolika azobonana n'umukuru w'ibiro vya gisirikare mu gihugu ca Myanmar hamwe n'abayisilamu b'abaruhinga bavuga ko bahanwa n'igisirikare c'igihugu bahamwe n'igisirikare c'igihugu murantunga. Mu rugendo agiye kugira muri Myanmar kuva ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 11, Papa Francisco azobonana na General Min Aung Gato imbere yaho abonana abandanya mu gihugu kibanyi ca Bangladesh. Ugo rugendo agiye kurugira mu gihe amashirahamwe aranira gateka ka muntu hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU barega igisirikare c'ico gihugu gutoteza inkwehwa z'abayisilamu. ONU igiranya ko abayisilamu bo mu bwoko bw'abaruhinga barenga 600,000 bamaze guhungira mu bihugu bibanyi harimo Bangladesh aho baba mu makambi atandukanye y'impunzi. Radijuki Amerika mura tukumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi uno munsi n'umunsi wa karuhuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunsi witwa Thanksgiving umunsi w'amashimwe aho imiryango ihura abagenzi bagahura amwe wese agashima ivyo yaronse mu mwaka kongera agashimira uyundi mu vyo yamukoreye badasize inyuma Imana uyu munsi rero urahimbazwa mu bihugu bitandukanye muri Canada ni iwa mbere ugira kabiri mu kwezi kwa 10 mu gihe aha muri Amerika wama uhimbazwa iminsi yose ya 4 igira 4 y'ukwezi kwa 10 inarimwe twifurize rero abashobora ko ariko bumva ijuru ya Amerika bakaba bahimbaza no musa Thanksgiving umunsi mukuru mwiza abana mwibarabara bagize iminsi bafatwa n'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura bariko barafashwa gusubira iwabo n'amashiramwe asanzwe akora mu gisagara mu gisata ca gateka kazi na muntu mu ntara z'uburaruko ariko abatari bake muri bo bashima guca bisubira mu mabarabara yandi ibindi kwino nkuru menyesha makuru wacu mu ntara ya Ngozi Jean Bosco Ndarurinze
Kuri uyu wa gatatu ishyirahamwe riharanira agate y'abana Fondation Stam ryakiriye mu bigo byaryo imuramvya mu Kayanza n'Ingozi abana 11 Nduwingoma Odira ajejwe by'agate y'abana muri Fondation Stam avuga ko bakorana n'ayandi mashyirahamwe kugira bashikane abo bana mu miryango
batwaye abana 11 ariko bose ntitwabatahanye muhira kuko bava mu province ya Ruguru bari bafatiwe muri Besser turakorana n'ayandi ma organisation turashobora kubakurayo rero twebwe duca tubakira mu bigo byacu kugira ngo tubategure bashobore gutaha tubashikane muhira biteguye nyene umutima bashobora gushikira mu miryango yabo
abo bana bamanuka mu gisagara cya Bujumbura bavuye mu ntara zo hagati mu gihugu biyunguruza ku buryo butoroshye rimwe na rimwe bagahura n'amasanganya nk'uko bishyikirizwa n'umupfasoni Nduwingoma
muhora mubibona namwe kuko n'abana babigira bagafata ibyo biduga bagasanga bafashe ibiduga kuya kuntu baduga ku biduga nk'icyamwe biki nta kuntu usanga bavuga ngo barafite uburyo ngo bafashe amabisi cyangwa bafashe imiduga n'ibiki barakubwira ko baje nyine ku bintu by'amagendera hari abantu bagira amasanganya mbere uretse no mu nzira niyo bari bamaze gushika irimo ibujumbura mu ibarabara barakubwira yuko hariho bagenzi babo bagira amasanganya hariho abapfa hariho baribwa barabyore donc barafatwa ku nguvu amasanganya barayagira
umupfaso navuga ko mu gusubiza abo bana mu miryango bategurwa n'ababifitiye ubuhinga basanzwe bakorana Sindayigaya Felix aserukira ishyirahamwe UIDEBE riharanira agateka k'abana mu ntara ya Ngozi ni rimwe mu mashyirahamwe akorana na Fondation Stam mu gikorwa cyo gusubiza abana mu miryango iryo shyirahamwe rikoresha ubwo buhinga
rero twebwe ibikorwa byacu tubikora kugira ngo uyu mwana ubwo buzima bubi bw'ingorane yagiyemo tugerageze kugira tumukuremo hamba tumushyire mu buzima bwiza kugira ngo ashobore gutera imbere ashobore kwirondera akazoza ejo ashobore gutera imbere abana ngaha nibyo turabakurikirana tukababumviriza tukabakorera ibikenewe ariko iyo hageze ko basubira mu miryango kigo Fondation Stam turabikorana kugira ngo dufashanye gusubiza mu muryango umwana n'ingene dushobora kubakurikirana bamaze gushika mu miryango yabo
biramaze kuboneka aho abana basubizwa iwabo haciye iminsi mikeya bagaca bagaruka ivyo vyo babiva kuki Felix Sindayigaya
hari muri politike yuko abana bakura mu barabara mu mugambi wa leta cyashitse rero bagatahanwa atanu gasanga atanu ntiyateguwe deri yatahanwa atateguwe kubera yangorane yatuma ava mu muryango ayisangaho kandi abayagi yatavyishakiye ko ntabaragera ko kugira umwana atahe ashobore kuva mu muryango nuko aba yabyitabiye kandi akaba yateguwe kwiye kugira ngo abone yuko ategerezwa kuva mu muryango iyo bishitse rero gatahakanwa atabyisabiye ashategereza kugaruka kuko yangorane iba yaramutumye ava muhira kiba yaheze cya gikomere yari afite aba yakigumanye
kuva uyu mwaka utanguye ishyirahamwe Fondation Stam rimenyesha ko rimaze gusubiza mu miryango abana 213 ubu rikaba riri ko ryakira abana benshi mu bigo byaryo kubera igipolisi kigize iminsi misekeza cyo gushyira mu ngiro umugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco ndarurinze arakenuye tukiri ku makuru y'Uburundi biro vy'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa birabandanya gutanga ubutumire kubegwa n'amatati ya politike kugira ngo bazokwitabire ibiganiro bitegekanijwe gutangura kuri no wa mbere ku batavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani Senared. Ivyo biro bivuga ko byatumiye bamwe mu barugize aho gutanga ubutumire bugenewe urunani rwose ivyo abarimwo bakabibonamwo agahaze. Inkuru tubazumenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika arusha Pierre Claver niyo nkuru.
Abegwa n'amatati nka bose baramaze guhabwa ubutumire abandi nabo twizeye ko buzobashikira vuba cyane. Uko niko ibiro byo muhuza byatangarije Ijwi ry'Amerika. Muri abo begwa n'amatati bamaze guhabwa ubutumire harimo leta y'u Burundi, umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, abahoze batwara Burundi n'abandi. Isoko ry'amakuru yacu rivuga ko ari urutonde rw'abantu barenga gato 120 bazotumirwa. Harimo kandi n'abatavuga rumwe na leta, baba abari mu gihugu nk'umugambi Sabanyafrodebu ishami ry'umugambi Iprona riri mu runani Amizero y'Abarundi, umugambwe Iprona uri muri leta, n'abandi banyepolitike batwara imigambwe itandukanye. Ibiro by'umuhuza Benjamin Mukapa vyemeye ko bimaze guha ubutumire n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu bari mu runani Senared. Abo ni nk'uwo twa ruguru runani Charles Nditije, umunyamabanga nshingwabikorwa wabwo n'uwahoze atwara inama nshingamateka Pio Ntavyo. Hanyuma haratumiwe kandi abantu babiri basorokira umugambwe MSD n'abasorokira umugambwe SNDD ya Leonard Nyangoma. Ibiro by'umuhuza Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania bisigura ko kubona hatarungiswe ubutumire bugenewe urunani Senared rwose aho gutumira abarugize ku giti cyabo byatumwe nuko hari abari banse kwitaba kwicarana n'ubwo runani. Ibiro by'umuhuza birahumuriza ko atakibazo na kimwe kirimwo. Nawe biruko abo bagize urunani Senared bobo siko babibona mu itangazo baheruka gushira habona. Charles Nditije arurongoye avuga ko bitumvikana. Ikindi kibateye amakenga nuko no kubutumire biswe aba acteurs politiques aho gutumirwa nk'abatavuga rimwe na leta canke nk'urunani. Iruhande yabo n'amashirahamwe yigenga amwamwe aramaze gutumirwa ni nk'ishirahamwe Oricome rigwanya abagibiturire n'abasasagura amatongo ya leta. Iryo shirahamwe mbere ryarungikiye urwandiko muhuza Mukapa rimusaba ko atohengama mu gutumira. Gabriel Ofyiri atwara iryo shirahamwe abona ko muri ivyo biganiro bizotangura itariki 27 ukwezi kw'11 gushika itariki 8 z'ukwezi kw'12 igitigire c'abatumire bemera ubutegetsi congana n'igitigire c'abatabwemera. Gucyo ku bwa Rufyiri hakaba ibiganiro hagati y'impande zibiri zinganya inguvu. Ahamagarira umuhuza gutumira uwo wese afite ico yoterera naho yoba atemegwa n'ubutegetsi. Ico bikoze hari uwundi mugwi w'amashirahamwe yigenga agwiriyemwo ayahunze igihugu yiyamiriza ivyo biganiro avuga ko atabiganiro nyizina bizoba afatiye ku butumire bwatanzwe. Ayo mashirahamwe co kime na bamwe bo batavuga rumwe na leta bo mu runani Senared batangaza ko batazovyitaba. Gusa abatavuga rumwe na leta co kimwe n'abaserukira amashirahamwe yigenga bari mu gihugu bamaze guhabwa ubutumire bemereye Ijwi ry'Amerika ko bazokwitaba ivyo biganiro. Bitekajwe ko muri ivyo biganiro bizomara indwi zibiri bihuza Abarundi hazovamwo amasezerano yo gutuma indiyane za politike zihari zihera nk'uko vyemezwa n'ibiro bikuru vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu itangazo uwo muryango washize ahabona uvuga ko umuhuza yiteze ko hazokwitaba abanyepolitike benshi bashoboka kandi ko bazoshira imbere ineza y'Abarundi. Pierre Claver n'inkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru na wewe urakeneye inkuru yawe abashaka gusura kuyumva bashobora guca kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya akadisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya biranuga nuko kwa rivi eka nibihu ngo nibihu akanira zikomeye
ndakubiye kwa tarivi
nivyo
nivyo
eka sivyo
dupingi
dupingi utangike
ne mupinga mupingi umvize Ijwi ry'Amerika irabeshutse igihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
No musi rero kwera ko tubaze tukiri twinshi ku rubuga Facebook rw'Ijwi ry'Amerika ahari inkuru y'umugabo w'imbonekarimwe mu Burundi yatunze ubwoko butandukanye bw'ibikoko vyo mu ishamba harimo n'ibisanzwe bitinyitse cyane. Twashimye kugaruka kuri iyo nkuru twari twabashikirije ku munsi wa kane. Bamwe bati uyu mugabo arakoreshwa n'ubushobozi bw'ibintazi, abandi nabo bati yashobora kuba ari umukunzi wo gukingira ibidukikije. Ni mu gihe we yabwiye umenyesha makuru wacu Diane Ndonse yamusanze kumuhana iwe i Bujumbura yuko atakintu kintu na kimwe kibi kimutuma gutunga ivyo bikoko. Reka Diane Ndonse ngere atugire ivyino nkuru.
Nkuko biboneka ku video iri kirahana hanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, Ngendera Albert aba muri zone Gatumba yo muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura, atungiye muhiriwe ahaba n'umuryango wiwe ibikoko yegeranije abikuye mu mashamba no mu mazi, bigizwe n'ingona umunani, inzoka yo mu bwoko bwa cobra, imafu, ibinyamasyo bitandatu, amafi hamwe n'inguge. Umworozi yaragerageje gusa nubaka uruhongore rwavyo n'insinga akurikije ubwoko bwavyo naho bisanzwe biba. Ibiva mu mazi yarayazanye muri ugo rugo rwiwe rupima imetero 50 z'uburebure kuri 25 z'ubwaguke. Harabibaza aho Ngendera Albert yakuye icyumviro cyo kubitunga.
Bimika Nelson Mandela umunsi mukuru bawugirishije inyama ya crocodile kuri table d'honneur, babaze urugona runini rurerure umuntu agakura inyama hashaka, bice biranezera ko mbonye ari inyama y'icubahiro. Njino mu Gatumba mpungiyeho ntambona ko nozitunga nanjye nkazigwiza.
Abatari bake kandi ku mbuga ngurukana bumenyi bari bajije ingene umutama yashoboye kwegeranya ibikoko birimo inzoka hamwe n'ingona. Mbere hakaba n'abavuga ko ashobora kuba ari umurozi. Ibyo Ngendera Albert ahakana, nyabuna akavuga ko ubushobozi abukura ku mana.
Gushika n'ubu uyu munsi beshi bavuga ndo umurozi, ariko siko biri kuko muri Bibiliya y'Imana mu itanguriro Evensis biranditse ko umuntu Imana yamuhaye ububasha bwo kugaba no kuganza ikintu cyo ari cyo cyose kiri ku isi. Naho muzohonera inzoka muzoyihonera ntizobakomora, urazi ko inzoka ari igikoko kibi mugi Imana yaragitanze kububasha kumuntu. Abatiyizi rero inguvu bafise nico gituma ibatera ubwoba, babona ko ari iby'abarozi. Uribuka hari nk'abakubwira ko inzoka kuyitunga ubutunzi daimoni ibiki, ariko muribuka ko Mose Imana yamuhaye inkoni agendana, inkoni yayihindura inzoka kugira ico kurya inzoka z'abanyagiputa.
Intumbero yo korora ibi bikoko ni urukundo avuga ko abifitiye. Avuga ko asigaye abibona nk'abana biwe, kukaba nk'ako atubwira ko haheze imyaka 15 abyorora. Sishi muri byo bifungura inyama. Kubwo imyaka myinshi yari yarakoze mu ishyirahamwe rikomeye, Ngendera Albert avuga ko agerageza kuronka ibyo abigaburira. Ni mu gihe avuga ko nk'ingona imwe ifungura ibiro biri hagati ya 5 na 10 mu minsi 3. Ariko rero aho biba ntihashemeye. Uretse ko abitungiye hagati mu mihana y'abantu, navyone ntivyagukiwe nk'uko bikwiye. Uyu munyamahanga twahuriye aje kwinezereza asanzwe anabimenyereye kubibona, agira ati:
"Babuku tspaspor beaucoup d'animaux en fait on voit un
cocodile ndagi kwiye kubikoko vyishye nk'ipo ubu turabona ingona y'imetero 2 ikajyama ku metero 2 yakwiye ubona umengo sirashavuye sirakeneye ikibanza gikwiye. Ninguke twabonye hamasaganirizi fisi irashavuye kandi umengo irayinze. Ni gufasha uyu mugabo yagize icyumviro cyiza kuko nta kibanza gikwiye." Uretse uyu munyamahanga n'ababanyi ba Ngendera Albert basaba leta ko yo murosa ikibanza gikwiye cyo kubitungiramwo. Mu bushikiranganji bw'ibidukikije ibisagara no gutunganya amatongo, bavuga ko bakiriko bariga kubikenewe kugira bamushigikire. Umuryango wa Albert Ngendera uvuga ko wobishima cyane kuko ari nkiragi kuri bo. Uyu ni umukenyezi wiwe:
"Kuko ni ibintu twatunze dukunda kandi ibintu twiyumvamo, dutekerezwa kubikurikirana nkuko nawe yabikurikirana, kuko azoba ari yaga dusigiye avuga ati mubikurikirane naho yopfa tukabigaburira kujya abigaburira, kuko turazi neza ukuntu abigaburiye, turazi iminsi bijya, turazi ukuntu bibayeho, tutaweza kubyitwararika gushika habo zo duhera itongo tubitongeramo."
Hagati aha tubasomere ibyanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook na site web y'Ijwi rya Amerika. Duhere kuri uyu avuga ati: "Uyu mushinga ntahe araciye ubwenge kandi arakwiye gufatwa mu mugongo." Uyu nawe ati: "Uwo muvyeyi ndamukura inkofero." Hari n'uyu avuga afatiye ku kubitinya ati: "Narahuye n'ingona itarakura cyane mu 2011 muganubu ndaciruka." Dusome n'uyu avuga ati: "Nivyo ntibisanzwe, ariko bitimuriwe mu kibanza gikwiranye navyo bizohava biteza umutekano muke." Hari n'uyu avuga ati: "Ahubwo ateye ubwoba cyane ibintu nk'ivyo mu rugo, ha mba naromotse ndi umwana wiwe n'ukuntu ntinyi inzoka nyene." Uyu nawe asa n'umwishura ati: keri bikoko byarabana n'abantu kandi n'abantu mbona duhindukana turi bamwe tera imbere mutama tubandanye n'uyu avuga ati uyo muntu n'umunyamageza pe ntawo bitaniye no guterekera kw'abakera mwibaza ko byoroshye kubigaburira na burya byinshi bikunda inyama mwibaza azikura he ha amakenga hari n'uyu avuga ati ahubwo niba mutinye nivyo none yabigenjeje gute kugira ngo ntibimuje ahubwo ababanyi baragaba uyu nawe yanditse ati mana we kwateye ubwoba ntibisanzwe pe dusome n'uyu yanditse ati komera mutama mugabo waraduhishije imiti canke akandi kabanga ukoresha kugira ngo mubane neza uyu nawe ati ababanyi niba mutinye birumvikana abana nibitinyitse pe nanjiwe sinohaturukira kuko ubwo bworozi nubwihevye n'ukuri turangirize kuri uyu yavuga ati uyu mutama akwiye agashimwe kukingira inyamaswa kurusha abandi leta nayo ikwiye kumufata mu mugongo mu kumuha ikibanza cagutse eka mbere no kumufasha mu bifunguro byavyo kuko ndabona byo ntahamagara bamukera rugendo ibujumbura Diane Ndose ijwi rya Amerika.
Shugia Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda ejo aho ukera kwa gatano Emerson Mnangagwa ara yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe hazorahira mabanga y'umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza ca Zimbabwe ku mugoroba w'ejo niho Emerson yahunguka ava mu gihugu ca Afrika yepfo aho yaramaze imisi yarahungiye vy'imfata kibanza amaze gukomborwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu y'icegera c'umukuru w'igihugu n'uwahoze arongoye Zimbabwe Robert Mugabe menyesha makuru wa etu mugenzi wacu Edi Gwema yarakurikiranye hagufi ivyihunguka ryiwe abitubwire
mu ijambo rigufi yavugiye hanze y'ingoro y'ishyaka za NUPF Mnangagwa yagize ati uyu munsi ubaye indi ntangiriro ya demokarasi mu gihugu yijeje abanyazimbabwe ko agiye guharanira guteza imbere ubukungu amahoro n'umurimo mu gihe cy'imyaka 37 Emerson Mnangagwa yari ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Mugabe kandi yari umwe mu bamurwanira ishyaka bakadasohoka ishyaka akomokamo rya ZANU-PF ryatangaje ko ari ugiye kuyobora igihugu nyuma gato Robert Mugabe wari Perezida w'icyo gihugu amaze gutangaza ko yeguye ku mirimo ye amakuru yiyegura ry'uyu mukambwe w'imyaka 93 wari umaze imyaka 30 ayobora Zimbabwe yatangajwe na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Jacob Mundenda kuwa kabiri mu ibaruwa yegura yandikiye Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Mugabe yagize ati jyewe Robert Gabriel Mugabe nkurikije ingingo ya 96 y'itegeko nshinga rya Zimbabwe ntanze ubwegure bwanjye kwegura kwa Mugabe kwabaye nyuma y'amasaha make abagize Inteko Ishinga Amategeko muri Zimbabwe batangije ibiganiro ku ngingo yo kumwirukana ku butegetsi nyuma yuko igihe ntarengwa yari yahawe kugira ngo yegure cyarangiye atabikoze Emerson Mnangagwa yagarutse mu gihugu avuye muri Afrika y'Epfo nyuma yuko yirukanywe ku mirimo ye ya Vice Perezida na Bwana Robert Mugabe kwirukana Mnangagwa ni nabyo byabaye imbarutso y'igisirikare gufata icyemezo cyo gusa nkaho gifasha ubutegetsi biviriyemo Mugabe kwegura ku mirimo ye mu cyumweru gishize igisirikare cyafungiye Mugabe iwe mu rugo gisaba ko Mnangagwa yasubizwa mu mirimo ye ahubwo Mugabe akaba ariwe wegura inkuru z'ibi byose yaturutse ku kuba Mugabe yarirukanye Mnangagwa wari vice president ukunzwe bikomeye n'igisirikare gishinja Mugabe gutatira igihango kwirukana Mnangagwa byafashwe nkaho ari amahirwe Mugabe ahaye umugore we Grace w'imyaka 52 yo kuba vice president kandi adakunzwe babonaga ko ibyo ahanini bigamije ko uyu mugore yazasimbura umugabo we ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuva mu myaka ya za 80 Mnangagwa yakoze imirimo ikomeye harimo kuba yarakuriye urwego rw'ubutasi nyuma aza kugirwa vice president mu mwaka w'2014 nyuma yuko Mugabe acanye umubano n'uwo Mnangagwa yasimbuye ariwe Joyce Mujuru wahindutse umwanzi gica wa Mugabe. Munangangwa yavutse mu mwaka w'1942 avukira ahitwa Vishavane mu gihugu hagati, akomoka mu bwoko bw'abashona. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatanu Munangangwa aribwo ari burahirire kuyobora igihugu.
Hakoze mgenzi wacu Edigwema Mutinone Emerson Munangagwa niki muri byagiye biramuranga bitandukanye muravyumva mu nkuru mumenyesha makuru y'ijuru ya Amerika muri Afrika y'Epfo Anita Paul isubira mu Kinyarwanda na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Claude Ganza Munyamagana.
Mu gihe cy'imyaka 37 Emerson Munangagwa yarukoho ku buryo kwa President Mugabe kandi yarumwe mu bamurwanirisha kabakadasohoka muri Zimbabwe rwagati mu ntangiriro z'uyu mwaka. Yabwiye ikoraniro ry'abarwanashyaka baza n'UPF ati ZANU-PF ni ishyaka ryejejwe, izayobora yongere iyobore, abayirwanya bazakomeza gusakuza, ariko ZANU-PF izaguma ku butegetsi. Hamwe na Bwana Mugabe tujye mbere, hamwe na ZANU-PF dukomeze urugendo. Mu mezi make ariko imvugo yarahindutse. Emerson Munangagwa wirukanwe ku mwanya wa vice presida yahimbwa akabyiniriro k'ingona kubera amayeri ye mu gutegura no kugaba ibitero shuma mu rugamba rwo kubohoza Zimbabwe. Ni uri inyuma y'abahamagarira Robert Mugabe kwegura. Mu itangazo yoherereje abanyamakuru kuri uyu wa kabiri yagize ati nabwiye presida ko ibibazo bya politiki n'ibisabwa n'itegeko nshinga ry'igihugu atari ikibazo hagati yanjye nawe, ahubwo biri hagati y'abaturage na presida Mugabe. Abaturage ba Zimbabwe ntibigeze barya indimi kuri iyi ngingo. Kuri njye ijwi ry'Abanyazimbabwe ni ijwi ry'Imana, kandi bagaragaje ko batagifitiye icyizere ubuyobozi bwa Perezida Mugabe. Mu cyumweru gishize igisirikare cyafungiye Perezida Mugabe we mu rugo gisaba ko Munangagwa yasubizwa mu mirimo ye ahubwo Mugabe akegura. Inkuru z'ibi byose yaturutse ku kuba Mugabe yarirukanye Munangagwa wari vice perezida we ukunzwe bikomeye n'igisirikare gishinja Mugabe gutatira igihango. Kwirukana vice perezida byafashwe nk'aho ari amahirwe Mugabe ahaye umugore w'imyaka 52 kandi udakunzwe iyo kuba vice perezida kazamusimbura. Icyakora Munangagwa nawe si umwana, kuva mu mwaka w'1980 yakoze imirimo ikomeye harimo kuba yarakuriye urwego rw'ubutasi. Yaje kugirwa vice perezida mu 2014 nyuma y'uko Mugabe acanye umubano n'uwo Munangagwa yasimbuye awe Joyce Mujuru, ubu wahindutse umwanzi igice wa Mugabe. Kurahira kwa Munangagwa birasa nk'ibyahosha umwiryane wo kumaranira ubutegetsi mu ishyaka. Igice kimwe kigizwe n'ababohoje igihugu bahindutse abanyapolitiki kiyobowe na Munangagwa wubatse izina mu 1965 umwaka Grace umugore wa Mugabe yavutsemo. Ikindi gice cya G40 cyangwa G40 kiyobowe na Grace kandi kigizwe n'abakiri bato batumye cyane kuri Mugabe. Ese bamwe mu bayobozi muri Zimbabwe bafata bate Emerson Munangagwa? Chris Mutsivango kuri ihuriro ry'abavuye ku rugerero barwanye intambara yo kubohoza igihugu yatangaje ko ashyigikiye Munangagwa. Ashinja igice cy'abakiri bato kuba aricyo cyatumye ubukungu bw'igihugu bukomeza gusubira hasi.
They have no idea of how to run a modern state.
Ntibazi uburyo leta y'iki gihe iyoborwa, bangiza ubukungu mu buryo bukomeye. Ariko icyo ubuyobozi bwacu ababohoje igihugu twakoze ni ugusubiza umutima n'aba baturage ba Zimbabwe, kuko bashaka kuyoborwa n'abantu babarwaniye bakababohoza. Kandi igihe twavugaga ko hari ibitagenda kubera Mugabe n'umugore we biyambaje abakiri bato bari muri G40 bashaka gusenya igihugu.
The team the cabal of called the G40.
None Munangagwa we yafatwa nk'umwuka mwiza abanyazimbabwe bagiye guhumeka. Incabwenge za Zimbabwe zizi neza ko ariwe wahagarikiye ubwicanyi bw'ikiswe Gakurahundi, aho abasirikare barimbuye abanyapolitiki n'abo mu bwoko bw'abandembere b'abasivile batari bashyigikiye ZANU-PF mu myaka y'1980. David Mawa wigisha muri kaminuza ya Johannesburg avuga ko ibyo Munangagwa yakoze mu ruhando mpuzamahanga bigaragarira mu ntambara y'ubutita ubwishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ryateraga inkunga abarwanya Perezida Mugabe agira ati mu buryo bwose bushoboka Munangagwa ni mubi kurusha undi wese, dore niwe wateguye anayobora ubwicanyi bwa Gakurahundi. Kubera ko Ubwongereza na buri wese bari batewe impungenge cyane no kubona ANC ikoze ikirenge muri Zimbabwe, kandi ANC yari ishyigikiye ZAPU. Margaret Thatcher n'inshuti ze batekerezaga ko ANC ishyigikiwe na SACP n'Uburusiya. Ubwo rero byari ingenzi cyane ku burengerazuba bw'isi gusenya ZAPU. Yari akunzwe cyane icyo gihe kandi birashoboka ko n'ubu ariko biri. Kuva Munangagwa yirukanwa yabaye umuntu usanzwe, ariko mu ijambo yavuze ku wa kabiri yumvikanye anenga cyane ubutegetsi buriho avuga ko bwamunzwe na ruswa, abunenga kudashobora ubunebwe no gutakaza indangagaciro mu mico no mu mibanire. Ariko wakwibaza uti kucya bivuze ubu gusa? Byashoboka ko yashatse kwigaragaza mu myaka ibiri ishize mu kiganiro n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ubwo yavuganaga ishema ryinshi kwa nezezwa n'akabyiniriro ko kwitwa ingona The Crocodile. yagize ati ntijya mu biturage cyangwa mu bihuru guhiga ibyirya yirarwana cyangwa igahiga mu gihe gikwiye.
Harakenuye Claude Ganza Munyamagana umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cy'u Rwanda kabi nawe duceye dusozera ku ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze inshuti bakunze mariko muratwumviriza Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi, tubatumire kubandanya mwumviriza izindi ntonde zitandukanye z'Ijwi ry'Amerika.